Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda mukatwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mudukurikirana muri Kigali, na FM 93 n'ibice bitatu kuba twumva muri Karongi. Muri Uganda mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Ikaze makuru kuri no mugoroba mbwiye gushikirizwa na Diane Ninazwe ndi muri studio ya gatanu. Mu gihe u Rwanda rubandanya kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, President Paul Kagame asaba abafise ico barunegura kuruha gahengwe muri ibi bihe ruriko ruribuka.
Niba ari ku munsi wo kwibuka, mwakwihangana mukadufasha kwibuka gusa. Ku minsi 365 y'umwaka, muduharire uwo munsi umwe mudufashe kwibuka. Maze ku minsi 364 isigaye ni mushaka mutunenge buri munsi.
Ayandi majambo President Paul w'u Rwanda yavuze mu kiganiro n'amenyesha makuru I Kigali, muraza kuyumva handi hato. U Rwanda na Afrika y'Epfo biri mu nzira yo gusubiza hamwe. Muri ano makuru murumva icari carateye icuka kibi hagati y'ivyo bihugu. Abasirikare batatu ba Tanzania baguye ku rugamba muri Republika Demokarasi ya Kongo. Igitero cabahitanye caguyemo n'undi musirikare umwe wo muri Afrika y'Epfo. President wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yasezeranije kutazokwitoreza manda ya gatatu. Idonido yano makuru yose ni mukanyi sase musangwe ikaze na mwiriwe nshuti bakunzi bacu. Igice cacu ca mbere cano makuru na yirya nino kw'isi. Inteko z'ishirahamwe rijejwe iterambere mu butunzi mu karere ko muri Afrika yo mu bumanuko SADC mu mfunyafunyo zarungitswe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kugarukana amahoro, zatangaje ko abasirikare bazo bane bishwe, abandi batatu barakomerekera mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru igaruka ibindi kuno nkuru na mgenzi wacu Fidel Niyonkuru.
Izo nteko za Sami DRC zatangaje ko zibabajwe cyane no gutangaza inkuru yerekeye icwa ry'abasirikare batatu na batatu akomeretse baturuka muri Tanzania. Zabaye inyuma yo kwikibombe cy'umwansi kiguye hafi kandi barimwo. Inteko za Sami DRC zimenyesha ko umusirikare umwe wo muri Afrika y'Epfo yakomerekeye muri ico gitero, yahavuye asandaba igihe yari karavurirwa mu bitaro byo mu gisagara cya Goma muri Kongo. Ishirahamwe SADC ryifatanije mu mubabaro n'imiryango y'abasirikare bapfuye hamwe n'amareta ya Afrika y'Epfo na Tanzania, bwifurije abasirikare batatu bakomeretse gutora mitende mu buryo bwihuta. Ishirahamwe SADC ryavuze ko inteko zaryo za Sami DRC zibandanya gushimikira ku gikorwa cazo co kwivunira umwansi hamwe nk'uko biri mu masezerano y'ibihugu bigize ishirahamwe SADC yatewe ku gikumu mu mwaka w'2023. Inteko za Sami DRC zarungitswe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntumbero yo gutorera inyishu ikibazo c'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo.
Abategetse bo muri Mozambique batangaza ko abantu bashika kuri 96 bahitanywe n'isanganya y'ubwato. Ni nyuma yaho ejo ku munsi w'Imana ubwato bwa magendo bwari butwaye abagera ku 130 bwibiye bugeze hafi y'ikivuko kiri mu buraruko bw'igihugu. Oriane Tangishaka arabandanya ino nkuru.
Mu kiganiro kuri televiziyo ya leta kuri uno munsi wa mbere, umunyamabanga mukuru w'intara ya Nampula Jamie Neto yavuze ko ubwo bwato bwahora bukora akazi ko kuroba amafi kandi ko abantu baburimwo barumurengera. Yavuze kandi ko ubwo bwato bwavuye mu gisagara cya Lunga bugana ku izinga rya Mozambique ku birometero 4 uvuye ku kivuko kiri mu ntara ya Nampula. Neto yavuze ko bamwe mu bantu bari muri ubwo bwato bari bagiye mu birori kuri iryo zinga, abandi bakaba bari bahunze ikiza cya kolera cibonekeza mu gihugu muri iki gihe. Abategetsi bavuga ko bashoboye gutabara abantu 11 kandi ko ibikorwa byo kurondera abandi bikibandanya.
Umushikiranganje jeje imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na yandi makungu Anthony Blinken ahavabonana n'umunyepolitiki atavuga rumwe na Leta ya Israel Yair Lapid baza guhurira aha i Washington DC. Fidel Niyongabo aragarutse.
Abo bategetsi bazoba babonanye iminsi mike inyuma y'uko umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yemeye kugurura imihora mishasha yo gucisha mu ifashanyo zigenewe intara ya Gaza. Iyo mihora irahitwa Erez ku rubibi hagati ya Israel n'uburaruko bw'intara ya Gaza. Anthony Blinken yashitse i Bruxelles mu Bubiligi ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye, yaratangaje ko leta ya Amerika yakiye neza ingingo ya Netanyahu. Yamara yavuze ko leta ya Perezida Biden ishaka kubona intambwe ziboneka. Anthony Blinken yagize ati:
"So what we're looking to see in the days and weeks ahead is
ibyo dushaka kubona mu minsi n'ibyumweru biri imbere ni ibikorwa bishingiye ku kongera imfashanyo zigenewe abaturage b'i Gaza, hamwe no korohereza igikorwa cyo gushyikiriza iyo mfashanyo abaturage bayikeneye, hanyuma gucunga umutekano w'abatanga iyo mfashanyo n'uw'abasivili. Ntidukeneye kubona mu minsi iri imbere abantu bakomeza kwicwa mu ntambara ya Hamas na Israel.
We just can't have so many people caught in that crossfire, killed, injured going forward."
Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yemeye kugurura imihora mishasha igenewe gucisha mu ifashanyo zigenewe intara ya Gaza, inyuma yuko avuganye ku telefone na Perezida wa Amerika Joe Biden. Abo bategetsi babiri bavuganye inyuma yuko abakozi indwi b'ishyirahamwe rijejwe gutabara imbabare World Central Kitchen bishwe mu gitero cya Israel ku itariki imwe y'ukwezi kwa kane. Perezida Biden yasavye ko haba gahengwe bidatevye mu ngwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas.
Fidel Niyongabo, urakoze. Dusubire ku mugabane wa Afrika tuja muri Zimbabwe, aho Perezida w'ico gihugu Emmerson Mnangagwa yatangaje ko ata migambi afise ukwitoreza manda ya gatatu.
Muri video yashizwe ahabona n'ikinyamakuru gikomeye cyo muri Zimbabwe, The Sunday Mail, Perezida Emmerson Mnangagwa yarabeshuje urukuru ku rugo ko ashobora kuzosubira kwitoza mu kindi kiringo kigira gatatu. Perezida Mnangagwa afise imyaka 81 yatangaje ko atacemezo na kimwe cerekana ko umugambwe uri ku butegetsi za NUPF canke we ubwiwe yoba ashaka guca kubiri nibwirizwa shingiro ry'igihugu. Perezida Mnangagwa yavuze ko mu mugambwe za NUPF bagendera kuri demokrasi kandi bubahiriza ibwirizwa shingiro. Umugambwe za NUPF uri ku butegetsi muri Zimbabwe kuva ico gihugu kironse intahe yo kwikukira mu mwaka w'1980. Umugambwe wanonse ibibanza vyinshi cyane mu nama ashinga amateka mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka mu matora atahuriwe ko na bose. Kubera umugambwe wiwe ufise abanywanyi benshi mu nama ashinga amateka, ushobora guhindura ibwirizwa shingiro uko vyifuza. Ibwirizwa shingiro ryahinyanyuwe mu mwaka w'2013 muri Zimbabwe ritegekanye ibiringo bibiri by'imyaka itanu by'umukuru w'igihugu.
Murakoze bagenzi bacu kuri makuru yose ijya nino ku isi badutegure bakabaheje kudushikiriza. Ayo mumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, Ijwi rya Amerika turi no kuri YouTube, Instagram, Facebook na X dukoresha izina rya VOA radio yacu. Mukanya rero duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Muri iki gihe u Rwanda ruri mu bihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, umukuru w'igihugu Paul Kagame hasaba abafise ivyo bagiriza igihugu atwara kuha u Rwanda gahengwe. President Kagame yabivugiye mu kiganiro yakoranye n'abamenyeshamakuru i Kigali mu Rwanda. Asumta Kaboyi yakurikiranye ico kiganiro.
Intandaro y'ibyo ni ubutumwa ministre w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken yanditse ku rukuta rwe rwa X yahoze yitwa Twitter, aho avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije n'Abanyarwanda muri iki gihe cyo kwibuka inzirakarengane za Jenoside. Ubwo butumwa bukomeza buvuga ko bunamiye ibihumbi byinshi by'Abatutsi, Abahutu n'Abatwa. Kuri bamwe mu Banyarwanda banditse ku mbuga nkoranyambaga, hari ababifashe nko kugoreka inyito ya Jenoside. Ubutumwa nk'ubwo ni nabwo buri mu butumwa buri mu itangazo rya Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukuru wa Amerika Joe Biden yongeyeho ko abenshi mu bishwe bari abo mu bwoko bw'Abatutsi, abandi bari Abahutu n'Abatwa. Ati: "Bwakozwe mu buryo bwo gutsemba imbaga, aho umuturanyi yahigaga umuturanyi." Mu gusoza ubutumwa bwe, Perezida Joe Biden yagize ati: "Ntituzigera twibagirwa amahano yabaye muri iyo minsi jana, intimba n'igihombo abaturage b'u Rwanda bayigiriyemo, cyangwa se ngo twibagirwe uwo muntu dusangiye twese, kuko urwango rutazigera ruganza." Perezida Kagame yasobanuye ko kuba Amerika ikigoreka inyito ya Jenoside ari ibintu we yaboneye igisubizo kera binyuze mu ibaruwa yasabye ko yandikwa isubiza ubutumwa bwa Amerika.
"In the letter we told them, feel free to commemorate with us."
mwibaruwa twababwiye ngo niba mubishaka mushobora kwifatanya natwe kwibuka. Niba hari nibyo mutishimiye kuri twe, ni uburenganzira bwanyu kubitubwira, ariko icyo dusaba ni kimwe. Niba ari ku munsi wo kwibuka, mwakwihangana mukadufasha kwibuka gusa. Ku minsi 365 y'umwaka, muduharire uwo munsi umwe mudufashe kwibuka. Maze ku minsi 364 isigaye, nimushaka mutunenge buri munsi ku byo mutishimiye kuri twe.
Every day for everything you don't like about us.
Mu mwaka w'2020 nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasohoye inyandiko igaragaza aho ihagaze ku nyito ya genocide. Muri iyi nyandiko iragira iti: mu by'ukuri imwe mu ngamba zikomeye twafata kugira ngo twirinde amarorerwa ya rubanda atazongera kubaho ni ukubungabunga amateka y'ibyabaye. Kubera iyi mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihangayikishijwe n'uko impinduka zahinduwe mu nyandiko guhera mu mwaka w'2018 kugeza uyu munsi bigabanya intego y'icyemezo cya genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda, kandi ikananirwa gufata neza uburemere bw'ihohoterwa ryakozwe ku yandi matsinda. Abahutu n'abandi benshi nabo bishwe mu gihe cya genocide, harimo n'abishwe bazira ko barwanije amarorerwa yakorwaga. Kunanirwa kubaha no kwibuka abahohotewe byerekana ishusho ituzuye y'iki gice kijimye cy'amateka. Hagataho mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere muri Village Rugwiro, Perezida Kagame yahuye n'uwahoze ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bill Clinton, wayoboye intumwa zagenwe na Perezida Joe Biden kwitabira kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Itangazo ryaturutse muri Presidence y'u Rwanda rigaragaza ko abo bayobozi bombi bagiranye ibiganiro by'ukuri kandi bitanga umusaruro ku mpinduka z'ibihugu mu myaka 30 ishize n'akamaro ko gushimangira umubano w'ibihugu byombi bihuriyeho. Iryo tangazo rivuga ko baganiriye kandi ku bibazo by'umutekano mu karere, kandi bemeza ko hakenewe igisubizo cya politike gikemura intandaro y'amakimbirane mu burasirazuba bwa Congo. Muri iki kiganiro n'abanyamakuru, umukuru w'igihugu yanashubije ku kibazo cy'uko abamunenga bavuga ko ari umunyagitugu, abandi bakavuga ko ahorana indoro iteye ubwoba, nyamara we si ko abibona.
Niba wibaza ko Kagame wo mu myaka 20 ishize ari ubona ubu, ibyo ni ukumwibeshyaho. Ukurikije ibihe twarimo icyo gihe ukabirengaho ugaseka, byaba ari ikinyoma, byaba ari nko kwishushanya, kwibwira ko ibintu bigenda kandi byose ari bibi. Uko byagenda kose, uwo Kagame ukunda cyangwa udakunda n'uwo nyine. Sinkeneye ko hari unkunda cyangwa unyanga ngo mbeho ubuzima bwanjye. Kubaho kwanjye simbikesha umuntu uwo ari we wese cyangwa se igihugu runaka, kabone n'ubwo byaba bikomeye gute.
Kwibuka ku nshuro ya 30 byitabiriwe mu buryo budasanzwe n'umubare munini w'abakuru b'ibihugu n'abahoze bayobora ibihugu byabo. Umuhango nk'uyu uhuza abashyitsi bakomeye waherukaga kuba mu kwibuka ku nshuro ya 25. Leta y'u Rwanda ivuga ko kwibuka mu buryo bugari butumira abayobozi bo hirya no hino ku isi bizajya biba buri myaka 5. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, tukivuga ku byo kwibuka imyaka 30 iheze Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ibaye, mugenzi wacu Team Ishimwe nawe yavuganye na Jean-Claude Gatebuke aharanira gateka kazina muntu aba hano muri Amerika mu 1994 Jenoside iba. Claude yari afise imyaka 13. Team Ishimwe atangura mubaza iyo yarari igihe indege yari itwaye wari president w'u Rwanda ihenuka ku itariki ya 6 y'ukwa 4 ko 1994.
Jenoside yatangiye ndi Kigali barasa indege ku itariki ya 6/4 1994 nari ndi Kigali, uretse ko tutahagumye nyuma y'uko ubwicanyi butangira.
Iyi myaka 30 ishize yahinduye ite ubuzima bwawe n'umuryango wawe?
Ubuzima bwanjye ntabwo byahindutseho. Cya mbere cy'ubwana ni uko barasa indege nibuka mama bitubwira, nahise mvuga ngo nizere ko Perezida atapfuye, kubera ko niba yapfuye bizatuma tutarangiza irushanwa ry'umupira twari turimo muri iyo minsi. Ibintu rero byahise bihinduka, amasasu atangira guturika, abantu batangira kwica, mbese igihugu cyose cyuzura imirambo, cyane cyane Kigali hari huzuye imirambo, hari amasasu n'amabomba arimo guturika menshi cyane, biba ngombwa ko duhunga ibintu byo bayidutse byose twarabisize uretse n'umupira navugaga ibintu byose twarabisize duhunga inshuti twabanaga abaturanyi twari nari narakoranye nabo hari abishwe hari ababuri irengero noneho muri famiye ho rero abantu bacu barashyize hari abantu benshi bishwe hari abishwe n'interahamwe benshi benshi cyane hari n'abishwe n'inkotanyi ku buryo muri iyi myaka hari igihe twabaze gusanga ari abantu barenga 80 bishwe urumva rero nk'abantu nakundaga cyane ba sogokuru aba onkle abatante abo bose nyine ntabagihari barishwe ntabwo ari ukutahaba kubera ko bari barwaye cyangwa se bakoze agisida ibintu mbese bisanzwe byo mu buzima ahubwo barishwe noneho rero hari n'abandi bahunze na n'ubu bakiri mu bugonzi mbese ni ibintu byahungabanyije famiye cyane kandi binadutera toroma nyinshi
none iyi myaka 30 wowe wayibutse ute rero
njyewe nayibutse icya mbere ni uguha abantu icyubahiro abantu bishwe bose nta kuvangura baba abo mu muryango wanjye baba n'abanyarwanda bose n'abanyamahanga kubera ko si abanyarwanda gusa bishwe hari n'abanyamahanga bishwe muri jenoside uretse ko hari n'ibindi imihango nagiyemo n'ubungubu nkirimo n'ubundi mu rugendo tuvugana yo ku n'ubundi gukomeza kunamira abantu bishwe hari imihango yo kwicarana abantu bakavuga amateka ubuhamya bwanjye ku giti cyanjye ariko n'ubwo abandi banyarwanda nuko nguko nabiciyemo na n'ubu kandi ndacyari kubicamo kuko nibwo urebye icyunamo gitangiye
Claude umaze igihe kingana cyane muri Amerika
muri Amerika mpamaze imyaka 28 hafi 29 naje mu gihumbi 1995
iyo myaka yose umaze muri Amerika ubu ubona imibanire y'abanyarwanda ihagaze gute
imibanire y'abanyarwanda irimo kugenda iri kugenda itungana iyo ndebye nk'ahantu nagiye ejo hari ahantu nari ndi bakoze igikorwa cyo kwibuka hari abantu b'ingeri zose abantu batandukanye barokotse mbese ukabona ko iyo urebye mu myaka yashize ukuntu abantu batinyaga kwegerana bakaba bakwibukira hamwe gahunda zo kwibuka bose ukuntu abantu bazitabira mbese mbona ari ikintu cyiza gusa imibanire iracyakomeye yo kugira ngo abanyarwanda bashobore kugira icyo twita ubwiyunge bwanyabwo kubera ko ahanini abenshi muri twebwe twarikiwe nta bwiyunge nta bintu byo kwiyumva tunakeneye kuko umuntu yiyumva n'uwo yagiriye nabi twe nta bantu twagiriye nabi ariko wenda muri fanse yo kubana haracyabuze ikintu cya justice cy'ubutabera ubwo butabera rero kugira ngo bugerweho ni uko buri muntu yashobora kuvuga amateka ye akayavuga nta kintu yikanga akayavuga ku mugaragaro abandi bakayakira bakamufata mu mugongo noneho mbese uko kuri kose kwamara kugera ahagaragara niko mbona bizatuma iyi mibanire iba neza kurusha uko imeze ubu ngubu
ubona hakorwa iki mu myaka 30 iri imbere sinzi niba wenda hari icyo utavuze wumva ushaka kuvuga
imyaka 30 iri imbere ni uko abantu bakomeza gushyira imbere kwivugira ibyo baciyemo tugashyira imbere kumva umuntu wese uvuze ibyo yabayemo tukanabyakira tugashyira imbere ukuri noneho tukanashyira imbere ubutabera kuko abantu bose bagize nabi abanyarwanda benshi bagiriwe nabi twese niko nkeka bagiriwe nabi twarikiwe kandi abantu bacu bishwe nabi ku buryo ibintu nabyo ubwabyo biteye turoma kubivuga ni ugukira ikindi ni ubutabera kuko ubungubu mu Rwanda hari abantu bakosheje no hanze kandi batari bahana hakaba noneho n'abantu babere bamaze imyaka na 30 cyangwa 22 nabo barashinjwa ibyaha batakoze bamwe wenda banafashije abantu barokoye abantu cyangwa bagize barokotse bo ubwabo
ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi rya Amerika
ndakoze cyane
Tim Ishimwe na wewe urakoze turacyari ku byo kwibuka ku nshuro ya 30 mu gihugu cy'u Rwanda President wa Afrika y'Epfo rero Cyril Ramaphosa ari mu bategetsi batandukanye bijya nino ku isi bitabira imihango yo kugurura indwi yo kwibuka ku nshuro ya 30 mu gihugu cy'u Rwanda kuba president wa Afrika y'Epfo yaragiye mu Rwanda byatanze icizere ku mpande zitandukanye ko hoba hari ikigiye gukorwa kugira ngo imigenderanire hagati y'ibihugu ivemwo agatotsi burundu. Ariko none imigenderanire y'u Rwanda na Afrika y'Epfo yatosekaye kubera iki? Muri inkuru mugiye kumva Temistocle Mutijima aragaruka ku vyaranze umubano wa Afrika y'Epfo n'u Rwanda n'abatumye ujamwo agatotsi.
Uruzinduko rwa Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo mu Rwanda nirwo rwabaye inkuru camarenga ko ibintu bishobora kuba byenda gusubira mu buryo. Uyu mutegetsi yageze mu Rwanda mu mpera z'icyumweru gishize aho yitabiriye umuhango wo gutangiza ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi wabaye kuri iki cyumweru. Nkuko yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na televiziyo SABC yo muri Afrika y'Epfo, Perezida Ramaphosa yavuze ko ari mu rwego rwo gusubiza ubutumire bwa mugenzi we w'u Rwanda. Mbere y'uwo muhango abategetsi bombi ni ukuvuga Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Ramaphosa wa Afurika y'Epfo bari bagiranye ibiganiro. Kimwe mu bibazo bya vuba habisa n'ibihanganishije ibihugu byombi ni umutwe w'ingabo w'ibihugu byo mu karere k'amajyepfo ya Afurika SADC woherejwe kurwanya umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Congo. Igihugu cya Afurika y'Epfo kikaba ari cyo kiyoboye ubutumwa bw'izo ngabo. Ni ubutumwa ubutegetsi bw'u Rwanda bwamaganiye kure kugeza no kugusaba umuryango w'umwe bwa Afurika kutabushyigikira. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere, Perezida Kagame yavuze ko yaganiriye na mugenzi we ku bibazo bihari ndetse yongeraho ko yanyuzwe n'ibiganiro bagiranye.
We could not have spent hours the president of South Africa and I.
Ntabwo twari kuba twaramaze amasaha njye na Perezida wa Afurika y'Epfo tuganira ngo tubure kubivugaho. Nabyo byari mu biganiro kandi nibwira ko twagize ibiganiro byiza, twumvise neza uko ibintu byifashe kandi birashoboka ko haba n'inzira nziza twafatanyamo mu kubikemura. Naranyuzwe, twarabiganiriye rero kandi ndanyuzwe, nibwira ko na Perezida ubwe anyuzwe nuko twatera intambwe mu gukemura ibibazo.
Ku ruhande rwe, Perezida wa Afurika y'Epfo nawe mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa SABC televiziyo yo muri Afurika y'Epfo nyuma yo guhura na Perezida Kagame yavuze ko bagarutse ku buryo bavugururamo umubano w'ibihugu byombi. Numubonano wamaze amasaha atatu.
Ijoro ryakeye nagiranye ikiganiro cyagutse nawe ku kuntu twakongera kuzahura umubano kandi kubijyanye n'imibanire y'ibihugu byombi birarebana n'ibibazo bimwe nk'ibijyanye na visa, ingendo, kandi twizera ko tugiye gutangira uburyo bwo kongera kubyutsa no kongera kubaka umubano.
Ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo naho Perezida Ramaphosa yavuze ko yakiganiriyeho na Perezida Kagame ndetse bemeranya ko inzira y'ibiganiro bya politiki ariyo yatanga umuti kurenza igisubizo cy'ingufu za gisirikare. Itokorwa ry'umubano wa Afurika y'Epfo n'u Rwanda ryaturutse bwa mbere ku icwa rya Colonel Patrick Karegeya wahoze kuri ubutasi bw'u Rwanda wiciwe muri hoteli i Johannesburg mu 2013. Iryo ryaje rikurikira iraswa rya General Kayumba Nyamwasa wahoze ari umugaba w'ingabo z'u Rwanda warasiwe muri Afurika y'Epfo mu 2010 ariko warokoka icyo gitero. N'abasirikare bombi batari bagicana waka n'ubutegetsi bahoze bakorera bahitamo gushinga ishyaka ritavuga rumwe nabwo rya RNC, Rwanda National Congress. Muri ibyo bitero byombi ubutegetsi bw'u Rwanda bwashyizwe mu majwi ko ari bwo bubiri inyuma. Ku itariki ya 6/3/2014 mu 2014 Afurika y'Epfo yirukanye abadiplomate batatu b'u Rwanda ibashinja kugira uruhare mu gitero cyagabwe ku rugo rwa General Kayumba Nyamwasa. Icyo gihe kandi Afurika y'Epfo yahise ifata n'icyemezo cyo guhagarika gutanga impushya z'ingendo visa ku banyarwanda bifuza kujya muri icyo gihugu. U Rwanda narwo mu kwihimura kuri ibyo rwahise rwirukana abadiplomate batandatu ba ambasade ya Afurika y'Epfo i Kigali. Mu 2018 naho umubano w'ibihugu byombi wari watangiye kuzahurwa wajemo agatotsi. Ako katurutse ku magambo Afurika y'Epfo yise ko ababaje. Wari umunyamabanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yanditse kuri Twitter avuga nabi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo w'icyo gihe Lindiwe Sisulu. Ayo nayo yaje akurikira ikiganiro Minisitiri Lindiwe Sisulu yari yagiranye n'abanyamakuru mu kwa 10/2018 aho yemereye ko yagiranye ibiganiro na General Kayumba Nyamwasa.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru tuafitie muri kano kanya mukwezi kwa kabiri kuno mwaka leta Afrika yepfo yararungitse inteko ibihumbi bitatu mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ziyongeye ku nteko igihumbi zari zisanzwe ziri muri ico gihugu ico gihe abategetsi ba leta Afrika yepfo batangaje ko kurungika inteko z'igihugu cabo vyari mu mugambi wo gucungera umutekano ku mugabane wa Afrika no gufasha Kongo kwivuna ibitero vy'abarwanya ubutegetsi yamara umenyesha makuru ijwi rya Amerika Darren na Taylor ali Johannesburg avuga ko muri iki gihe abasirikare ba Afrika yepfo bavuga ko badafise ibikoresho vya nkenegwa hakavuga kandi ko ivyo vyatumye bageramirwa cane mugenzi wacu Fidel Nyongabo adufite ibindi kuri no nkuru
abasirikare ba Afrika yepfo bavuga ko bamwe muri bo badafise ibigwanisho mu gihe vyitezwe ko bagwanya mu M23 badafashijwe n'indege za kajugujugu z'ingwano n'izitwara inteko n'ibikoresho bya gisirikare mushikiranganda rero kwivuna abansi wa Afrika yepfo Tandi Modise aherutse kubwira abamenyesha makuri Pretoria ko indege za kajugujugu zitanu gusa zitwara inteko n'ibikoresho bya gisirikare zo mu bwoko bwa Orksi kuri 39 arizo zikora neza zitatu gusa kuri 11 zikoreshwa mu ntambara zo mu bwoko bwa Royvac nizo zishobora kuguruka ubushikiranganje je rw'ukwivuna abansi bwa Afrika yepfo buremera ko butashoboye kubandanya amasezerano ni society jejwe kugenduza no gusuzuma ko indege zikwije ibisabwa kugira zibandanye kuguruka indege za Afrika yepfo ziri muri Congo zivuga kandi ko zidashobora kuronka abaganga n'abaforomo kandi ko rimwe na rimwe zija kuryama zishonje inyuma yo kwifungurwa bizirangiranye umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira n'inyungu z'abasirikare muri Afrika yepfo Pick Grief yatangaje ko leta ya Afrika yepfo yarungitse inteko zayo muri kimwe mu bice birimo ingwano zikomeye cyane ku isi itabahaye ibikoresho uburyo bw'amafaranga n'imyimenyerezo bikenewe Pick Grief yagize ati
South Africa's troops has been deployed there under circumstances where they now have to set up
Abasirikare b'Afrika yepfo bagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bajyanwe no kurwana ariko bagiye batarabyitoje iyo udakoze imyitozo buri gihe ntushobora gusoza inshingano uko bikwiye hejuru y'ibyo hari n'ibibazo by'amafaranga bibarenze nta ndege zihari kugira ngo zibagezeho ibikoresho abasirikare bakenera buri gihe iyo bagiye ku rugamba
Picky Grief yatangaje ko kuva mu kwezi kwa kabiri abagwanya ubutegetsi bisha abasirikare batari bake abandi batari bake barakomereka mu gitero cha Mortier. Grief yavuze ko avugana iminsi yose n'abasirikare ba Afrika yepfo bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko bacitse intege kandi bamwe babona ko ibikorwa barimwo ari ibikorwa byo kwiyahura. Picky Grief yagize ati
These people are at great risk.
Bari abasirikare bari muri Kongo bari mu ngorane bikomeye. Icyemezo cyo kubohereza cyafashwe kutihuti. Niba hari umugambi niwatangajwe mu buryo butomoye kuko abasirikare bari muri Kongo batitaweho uko bikwiye kubera ko badafite ibikoresho n'ibindi bakeneye bihagije. Ibintu ntibimeze neza na gato kuri bo.
Mu ijambo aherutse gushikiriza inama y'ishingamateka Perezida wa Afrika yepfo Cyril Ramaphosa yarahakanye ko leta yiwe yarungitse abasirikare bayo muri Kongo gihutihuti badahawe ibikoresho bakeneye yavuze ko abasirikare b'igihugu ciwe biteguriye neza kugwana kandi bafise uburyo bwose bakeneye Perezida Ramaphosa yagize ati
We have been part of peacekeeping missions
twagize uruhare mu bikorwa byo kubungabunga umutekano mu bice bitandukanye byo ku isi dushyigikiye abasirikare bacu bashyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo Afrika ibe umugabane utekanye ufite amahoro ibyo nibyo tubashimira tubaha icyubahiro kandi dufasha abakomeretse n'imiryango y'ababa baguye ku rugamba
Yamara Picky Grief ayoboye ishyirahamwe riharanira uburenganzira n'inyungu z'abasirikare ba Afrika yepfo yatangaje ko abandi basirikare batari bake bo muri Afrika yepfo bazokwicwa mu gihe abandi bazokomereka muri Congo kiretse baronkejwe uburyo bakeneye mu maguru masha abahinga mu vya gisirikare no kwivuna umwansi bavuga ko imigambi yerekeye gucungira umutekano ya leta ya Afrika yepfo itaronswa amafaranga n'uburyo bikenewe kugira ishike neza ku vyo yishinze
Arakoze mgenzi wacu Fidela Niyonga umukanya turacadu hanagahindukira ariko ngende ndabikije muri make kwa bategetsi muri Mozambique batangaza ko abantu bashika kuri 96 bahitanywe n'isanganya y'ubwato nti nyuma yaho ejo ku munsi wa Mungu ubwato bwa magendu bwari butwaye abantu 130 gibiye bugeze hafi y'ikivugo kiri mu buraruko bw'igihugu aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umushikiranganje jejwe imigenderanire Anthony Blinken ahavabonana n'umunye politika atavuga rumwe na leta ya Israel ya Yair Lapid baza guhurira ngaha nyene i Washington DC. Nino ngaha rero duce dusozerera amakuru yacu mwakoze kudutega biri yakoze Nadia Taha na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma kuri micro yari Diane Ninahazwe Edirwema niwe yaraduhagarikiye ekipe no mugoroba tubikebanuye tubipfuriza kugira ijoro ryiza mubanye no muvyanyu. Thank you.